Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose ikaze mu makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Amashirahamwe yigenga muri Republika Demokarasi ya Kongo yemeza ko kuva ku itariki 9 ku kwezi hari abasirikare b'Abarundi bagiye gushinga ibiri ndiro mu misozi miremire ihanamiye igisagara cha Uvira.
Kulingia wanajeshi wa Burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na majimaji Mbulu Kamale.
Uyu ni Bernard Kadogo Tondo atwara mashirahamwe yigenga mu kiyaya cha Rusizi muri Republika Demokarasi ya Kongo. Muri make ahayemeza no makuru agira ati abinjiye bafitaniye amasezerano na Mayimayi leta y'u Burundi ibiyamara ivyamirira kure.
Ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego kwivuna basi b'u Burundi.
Uyu ni Colonel Floribert Abiyereke avugira igisirikare c'u Burundi ateri vyatsi amakuru y'ingabo z'u Burundi zo azaragiye gushinga ibirindiro muri Congo. Turabigaruka ko handi hato mu bihagufi y'amaradio yanyu. Nenda biche kumasonga nkitangura amashirahamwe yigenga muri Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo yemeza ko kuva ku itariki 9 uku kwezi hari abasirikare b'Abarundi bajabutse uruzi Rusizi baja gushinga ibirindiro mu misozi miremire ihanamiye igisagara cha Uvira. Aya makuru yemezwa na bamwe mu banyagihugu wo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi bavuga ko biboneye abasirikare bajabuka ariko leta yo irabihakana ikavyamirira kure mu gusigura ko atakindi ano makuru agamije atari gucafuza igisirikare c'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Eloge Urikaneza.
Namwe batuye muri komine Buganda intara ya Cibitoke mu buraruko bushuburengero bw'u Burundi babwijwe rya Amerika ko biboneye abasirikare b'Abarundi bajabuka uruzi Rusizi rwa Burundi na Congo kuva ku itariki ya 3 kuno kwezi. Aya makuru yaje kandi kwemezwa na bamwe mu bakuye imitumba muri groupe Masange iri muri territoire ya Uvira muri Kivu y'umanuko. Eka n'amashirahamwe yigenga amenyesha ko zimwe mu ngabo z'Abarundi zajabutse Rusizi zerekeza mu misozi ihanamiye umuji wa Uvira muri zindwi zibiri zishize. Bernard Dogotondo umuyobozi w'amashirahamwe yigenga mukia cha Rusizi yabwijwe rya Amerika mu kiganiro yarihaye kwa abasirikare mu kurondera inzira banatanye mu mitwe gato n'urwaruka rucungera umutekano rubari ku marondo mu ijoro.
Kulingia wanajeshi wa Burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na majimaji Mbulu Kamale ambaye amewaongoza tena wakati
njiye abasoda wa Burundi bafitanye amasezerano na Mayimayi Mbulu Kamale yarabayoboye bacasange kandi bari mu misozi hananiye mu gihe wa Uvira baciye sange maze baraduga hejuru cyane. Ubu bamwe baboneka kukiryama mu gihe abandi bari mu duce dutandukanye. Jewe nk'umwe mu barongozi amashirahamwe yigenga mu kiyaca Rusizi ndabyemeza mfatiye kuvyo nibone n'ivyo numvise kuko abanyuma bashitse ari sambiri z'ijoro bakaba natanye mu mitwe n'urwaruka rucungera umutekano w'igisagara ariko urwaruka rwisanze rutari buhangane n'abasirikare b'Abarundi bari binji. Kuko n'ukuri abasoda b'u Burundi barahari uyu munsi mu misozi ya Congo
perfas kwa jeshi la Burundi ambalo lilikuwa linaingia. Hiyo ni ukweli, jeshi la Burundi kwa leo linapatikana katika milima ya Congo.
Niko yemera irujya Amerika uko kuri bwana Tonda hagarari ya mashira hamwe yigenga mukiya cha Rusizi zavuga umvuga izuki sikare cyo Burundi wacita ikinyoma ceruye. Colonel Floribert yereke ku munsi wa kane yasohoye itangazo rigufi itangazo mu noti umwe n'amasegonda 5 mu rurimi rw'ikirundi hamwe mu noti umwe mu gifaransa maze avuga ko batanga aya makuru bashaka guharabika ishusho y'ingabo z'u Burundi. Colonel yereke yavuga igisirikare cyo Burundi FDNB.
Ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego kwivuna basi b'u Burundi. Kuri ayo makuru y'ububeshi urwego rwo kwivuna basi b'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu ko ayo makuru yavuzwe ku gisirikare cy'u Burundi ari kinyoma cyambaye ubusa. Urwego rwo kwivuna basi b'u Burundi ntigwigera na rimwe rurenga imbibe z'igihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Urwo rwego rurangura imirimo rujejwe rwisunze amategeko y'igihugu.
Ariko umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yirinze kwakira ibibazo by'abanyamakuru yari yatumiye ababwira ejeje gusoma itangazo kwatakindi kintu kurenza ko kihari dakna kadogotondo batwara societe civile mu kiyacharusizi we mugabo yemanga ko basirikare b'abarundi bamaze no gushinga ibirindiro akibaza ko FARDC igisirikare cha Congo kibarerekera
Congo sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya Burundi
cyo twimvira ko ari amasezerano hagati y'igisirikare cyo Burundi cha Congo kuko iyo binjiye ntibashaka ko aya makuru ashirwa habona ico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda cyo Burundi kiri muri Congo ariko uvuye kwibarabara nimero ya gatanu ya Congo riva Bukavu kugera Uvira ujanye rino barabara aho ica hose ukerekeza mu misozi usanga hari urugamba rw'abarundi n'abanyarwanda imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigabi barabara gusa ariko inaongoza tu kwenye barabara y'amagrupe ya Kigoma na Bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba mu duce twiziziwe n'abagizi ba nabi na mayimayi na FNL hamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahashyize ibirindiro byabo n'ukuri ubundi ntibwohakana kuko abantu babonetse ku murango riva binjira byaranatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu bamaze gupfuka umunwa n'ukuri nta kinyoma kirimo na gato ni kwa shimangira Intara ya Kivu y'Ubumanuko imaze imyaka irenga 20 ivugwamo imirwi y'abagwanyi y'abakongomani n'iy'abanyamahanga irimwo iyobowe n'abarundi nka FNL na Rwatabara injo zitari nke igisirikare cy'u Burundi carezwe kurungika ingabo zacu zija gutuza iyo mitwe igwanya ubutegetsi buriho mu Burundi ariko ikabihakana muri ako gace k'ubuseruko bwa Congo kandi hanavugwa imitwe y'inyeshamba z'abanyarwanda zigwanya ubutegetsi bwa Kigali Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika
Eloge Urikaneza urakenuye tukiri muri Congo ishami rya ONU gita ibiribwa sipa magyara yongereye imfashanyo y'amafaranga ari impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Murongwe iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yepfo ayo mafaranga yavuye ku madolari 9 aja ku madolari 12 impunzi habwa ku kwezi ku kwezi mugenzi wacu Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Murongwe bamubwira uko bavyakiriye
uno musi pamu yadupokeje idolari 12 kuvuga ibihumbi 19 n'amajana 5 mu gihe cyaheze n'ukuri bari badufukamye mu nda kuko bagenda bagabanura kugezaho mu kwa gatatu dupokera intica ntikize ku madolari ashika 3 biraduga tujya kuri 6 biraduga tujya ku 9 uno musi rero pamu yikubisagashi yadugije kuri za dolari twara dupokera zijya 12 mu bisanzwe rero turabona uno musi kuba pamu yikubisagashi n'umunezero
pamu yatwibutse kucerekeye rasiyo turanezerewe kandi turafise ivyishimo twapokeye ibihumbi 19.5 ku mutai gangi buri kwezi bagize neza bakoze hama muri 2020 naho nyene baradugije ko dukeya dupokera ibihumbi 14 naho nyene abantu b'impunzi ziri muri site ya Murongwe zari irufu kubera iki kubera irasiyo uyu munsi rero n'ukuri turishimye ntangere dufise umunezero mwinshi pame yasubiye kutwibuka yadugije ku dolari 12 urumva aho tugiye muri eshanje ibihumbi 19.5 mugabo subiye inyuma abatanguranye n'inkambi babahereza idolari 15 twasaba yuko bokongera ko kuri ayo baduhaye zikaba idolari 15 ntazazindi bapokera kera inkambi igizene igitanguye kuko niho abantu batojuragirika niho abantu batoguma baheba inkambi bayita kuko bayiheba kubera rasiyo ari ntoya rationinge bantu kace barara muti muri hejuru eti ejo tugiki kuko bukeye urashima imana
je cyo mbona n'ukuri turishimye kuba basubiye kuduhereza izi dolare 12 dufate ibihumbi 19.5 hama n'ukuri turishimye cyane kuba bazidusubije twosaba yuko mbere bokongeza bakaduhereza 15 nk'izo bahora baduha zivunje ibihumbi 24 by'amakongo hama kandi bakaze barabiduha kugihe apana kuze baraturengeranya mezi kuko hari gihe bashobora kuyatuzanira twaramaze gufata amadeni aho twarashonje twarasubiri abana bakahuka kudupfira ko n'inzara urumva rero aho onye ari hamwe boza barakurikiza kwezi ku kwezi kandi kugihe uca usanga ibintu bigenze neza ubuzima tubayemwe bwogira karusho hama rero n'ukuri barakoze kandi bazokuyumvire kuza baraduhereza uko nyene kandi bongereko ibyo turabishimye cyane.
Cyo nange ndo muri refugee muri Rongwe, nkaba nshimye ukuntu baduhaye rirasiyo yacu neza, kubera ubwa mbere badupunguje badushyira ku dolari 9, hama baratupunguza kandi badushyira kuri 6, nukuri biraba ashimu babara mwishye abantu barababara kubera rasiyo yacipunguka, abana batangura kuza baragwara kubera bafungura nabi, ariko turihangana neza kwa turakinzira ingero duhangayika gushyiraho abana yatwima, turamara amezi 7 tudasumye, ariko baratenda batwimvira kwa duha, nukuri n'umunezero n'umwishimo cyane ko bongeye kudusubiza ku dolari 12, ariko dusaba yuko ahubwo bona tudugiriza zigashika bakadushyira ko nakarushyo tukaronka 15 kugira ngo turaronka icyo dufungura n'icyo twambara, kuko urabona nta gushobora gushaza munda ku mubiri naho utaronka icyo wambara, dukore wabadufashije kugira ngo turonke icyo turambara n'icyo tudaturagaburira abana wabagize neza, kandi bakaduha kugihe tuturiwe turafata amadeni, kuko bifasha amadeni uza kugira koronka twatundi wishyura kuko usanga n'ubundi suya muri yanzara boza baraduha kugihe afana kuza baraturengereza wabadufashije.
Kuvuga hatwe bw'abamonga hi murongo turashimye ukunyere twarose amafaranga 19,000 kwitaye, hanyuma rero nukuvuga numunezero mushi dufise ngaha tuko turashimye Imana ko tubashimira mwebwe muri pamu rero isaha tuko turasaba yuko mwokongera kwandi mafaranga kugira ngo bidufashe, kuko umuntu yaje mu isoko hagera kwa suma akabura ibyo asuma cyangwa amara akamurira kadasumye abana bakishwa n'inzara, nuko mbere tukabura n'ibyo twambara bikagorana cyane bigatuma umuntu mbere yamira kwa muganga kwivuza kubera ko ingaburo ibaye nkeya, none turasabye ko mwokongera ko nk'idolari kandi 15 kugira ngo bidufashe aha hantu turi, kuko turafise ingorane inzara ubukene mbere n'uzuba gwatse ni ibintu bikomeye cyane.
Arakoze mugenzi wacu Vedaste Ngabukura ayo majwi ya Dutoro Rukanirije. Reka ce tubandaniriza ku makuru agezweho mu gisata cya siporo mu gihugu cy'u Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare kuri uyu wa mbere, abakinnyi b'abanyarwanda bagomba gutangira umwiherero wo kwitegura isiganwa ry'amagare mpuzamahanga Tour du Rwanda. Iri siganwa rizatangira ku itariki ya 2 rirangire ku itariki ya 9 mu kwezi kwa 5. Abakinnyi bagiye mu mwiherero bafite morale kuko baherutse kwegukana imidari 14 irimo umudari wa zahabu muri shampiyona ya Afurika y'umukino wo gusiganwa ku magare yabereye mu Misiri. Iyi Tour du Rwanda ya 2021 igiye gukinwa ku nshuro ya 3 kuva yazamurwa igashyirwa ku gipimo cya 2 n'igice kimwe, yagombaga kuba mu mera z'ukwezi kwa 2 iza kwimurwa kubera ubukana bw'icyorezo cya virusi ya corona. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi Abdallah Murenzi asobanura ko nta cyahindutse muri gahunda zo kwakira iri siganwa.
Ama ekipe yose turavugana n'ubu bariteguye, bose bariteguye yuko mu kwezi kwa 5 bazaza itinerari cyangwa inzira tuzanyura ziracyari za zindi, uburyo imyiteguro ko yari yateguwe n'ubu niko imeze. Tukumva rero mu kwezi kwa 5 bitahindutse izindi mbogamizi ariyo yose iba uko twateganyije ibikorwa ariko bizagenda.
Mu mwaka ushize wa 2020 isiganwa Tour du Rwanda ryagukanywe n'umunya Eritrea Natanael Tesfazione akurikirwa n'umunyarwanda Moise Mugisha. Mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikomeje imyitozo yo kwitegura imikino y'umunsi wa 5 na 6 mu majonjoro mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha muri Kameruni. Ku itariki ya 24 y'uku kwezi u Rwanda ruzahura na Mozambique kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, hanyuma Amavubi y'u Rwanda akazasoreza ku ikipe ya Kameruni mu mukino uzabera Yaounde ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa 3. Mu itsinda rya 6 u Rwanda ruherereyemo, Kameruni niyo ya mbere n'amanota 10, igakurikirwa ku mwanya wa 2 na Cape Verde ifite amanota 4. Mozambique izari ya 3 nayo ifite amanota 4. Ikipe ya 4 ari nayo ya nyuma ni u Rwanda rufite amanota 2. Umutoza w'Amavubi Mashami Vincent avuga ko hakiri icyizere cyo kubona itike yo kuzerekeza muri CAN izabera muri Kameruni.
Kwese yaba twebwe ya Mozambique ya Cape Verde birashashoboka, nubwo wenda Cameroon isanga aho yamaze kwikalifia, ariko urebye Cape Verde, urebye Mozambique, urebye natwe cyangwa twese amahirwe turacyafite, so bizaterwa n'uburyo tuzitegura, bizaterwa n'uburyo tuzitwara muri iyo mikino ibiri dusigaranye. Ngo rero niyo gahunda twe nk'abakinnyi nka staff turabona ko bigishoboka, byose ni minota 90 dufite hano na Mozambique ngira ngo izahindura byinshi cyane.
Tunyarukiye mu kino cya volleyball, amakipe abiri ariyo APR Volleyball Club na REG Volleyball Club yamaze gutangira imyitozo yo kwitegura guseruka mu irushanwa ryo guhatana igikombe cya Afurika cy'amakipe y'abaye mbere wayo. Iryo rushanwa rizabera mu Misiri mu kwezi gutaha kwa 4. APR Volleyball Club niyo yatwaye igikombe cya shampiyona umwaka ushize, naho REG Volleyball Club yahawe uburenganzira bwo kwitabira nk'umutumirwa. Ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yamaze gutira abandi bakinnyi 4 kugira ngo izashobore kwerekeza mu Misiri ihagaze neza. Abo bakinnyi APR Volleyball Club yitabaje ni Akumuntu Kavaro na Yves Mutabazi wa Gisagara Volleyball Club, tutibagiye Mahoro Ivan na mugenzi we Nelson Murangwa basanzwe mu ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo. yari Claude Munyandinda I Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umuryango w'ubwami mu Bwongereza utangaza ko ikibazo c'ivangura rukoba ubandanya kwagirizwa uzogitorera inyishu mu kanywa babuka bawugize umuryango ubivuze inyuma yaho mugano hari n'umutambukanye wiwe Megan bavugiye ku televiziyo ya Amerika CBC ko kuva bubakana bace mananiza yatewe n'abagize umuryango bakiriye nabi Megan gushika yumva yo kwiyahura mu vyababaje Megan akomoka kuri umuzungu na nyina w'umwiraburekazi harimo ukuba bamwe mu bagize umuryango w'Ubwongereza bavuze ko umwana wabo Archie atazokwigera ahabwa izina ry'icubahiro no kuba igihe yari amwibungenze bari bafise amakenga yuko ashobora kuvukana urukoba rwirabura Ildefonse Rugema Rwigemera akomoka mu muryango w'abami mu Burundi akaba nawuvugira asanga iki kibazo gishobora gutera ingorane mu bihugu birenga 10 umwamikazi Elizabeth vyitwa ko ahangamye ku ngoma yavyo Rugema aba mu Bwongereza abisigura mu kiganiro twagiranye
intwaro y'ubwami mu Bwongereza ntiraba gusa igihugu c'Ubwongereza iraba ibihugu byinshi bihugu bishika 15 ariho igihugu ca Canada za Australia za New Zealand n'ibindi bihugu urumva neza yuko ari inkuru isa nijejwe benshi ifikunda gushika bakerekana yuko abantu barenga 70% bashigikiye intwaro y'ubwami muri iki gihugu urumva rero ko biriko biraba n'ibintu biriko bisa n'ibintu byatanguye mu ibanga hama bigahava bije habona abongereza ni nkabo twokwita conservateur singe umuntu yabivuga mu kirundi gitomoye n'abantu bashaka kugumana imigenzo yabo muri bo urumva rero iyo haje mwo umunyamahanga ashatse kuvuga umuryango w'ubwami n'ikintu gitungura abantu benshi urumva rero byaherengaho gushikaho umuzukuru w'umwamikazi Harry umuganwa Harry banamunyikiye abanyagihugu basanzwe banamunyikiye n'amakete yo kumutuka yikwerekana neza yuko yagize ibitagigwa kubona yubahuka akarongora umuntu atari mu muryango navuga yuko umuryango usa n'uwo kwemegwa umwiraburikazi akaba ariwe yatoye urumvizo byarateye induru izo rero n'ibizo niho habaye intango y'izi ngorane ziko ziramushikira gushikubu
nubwa mbere ayo maraso yirabura yinjiye muri uyu muryango w'ibwami mu Bwongereza ga Ildefonse
dukurikiranye uko ibitabo byandi kuko akahise kandi kwa mu Bwongereza urashobora kubona umuzungu ari umuzungu mugabo ugasanga arafise ibisekuruza by'abirabure ibyo rero iyo amaraso amaze gucangana kenshi mugabo agacangana ku ruhande rumwe kuvuga ko umuntu ava mu afise amaraso y'abirabure cyangwa atayafise hari gihe bishobora kuzimangana umuntu ukabona afise urukoba rwera mugabo afise ibisekuruza by'abirabure hari rero ico nshatse kuvuga nuko n'umwamikazi wenyine umwamikazi w'Ubwongereza baravuga yuko mu bisekuruza bya kera kuba harimo umwirabure mugabo rero ivyo n'ibintu bitaje habona ariko mu mvugo biravugwa kandi dusubiye inyuma murazi neza yuko bavuga intango y'abantu ni muri Afrika. Hari igihe ngira twari dufise urukoba rumwe mugabo bikagenda birahindagurika, nta izo nabyo nyine ni ibintu bishobora kwerekanwa mu buryo bw'ubuhinga bw'abavyize. Mugabo rero ku kibazo rubajije uti kuri wari uwa mbere ico kibazo congora kwishura, ariko naho barabaye uwundi ubu barabaye igihe kinini. Ibi rero nivyo vyerekana yuko atawuba yarabaye mu bihe vya vuba, ari naco gituma umuganwa ari kurongora umwiraburekazi vyatunguye abantu benshi. Kandi kinini naco muraraba uyu mwiraburekazi nyene yarongowe na Harry nawe nyine aracanze, afise se w'umuzungu akagira nyina w'umwiraburekazi. Nawe nyine umuravye ukaraba Megane, urabona yuko umenga asa n'umuzungu. Hariho ukuntu iyo uvuze umwirabure umuzungu wese acanze na gato, acanze na gato. Ni ukuvuga umuzungu naho yorongora ubundi acanze, urumva bica vyitwa yuko atakira umuzungu, ari umwirabure canke ari ubwo bwoko bundi bwa nyina canke ubundi. Urumva rero niho bica bigorera. Mugabo ku kibazo rumbajije nibaza yuko uyu ari uwa mbere Megane, atari uwa mbere mugabo mu bihe vya vuba, ariwe yoba yinjiye muri uwo muryango w'ubwami mu Bwongereza.
Ego baravuga ayo makuru akija ahabona hari habagiye barabiha isano n'amakuba canke ingorane umwamikazi Diana ariwe mu fasoni wa mbere wa Charles yoba yaragiriye muri uriya muryango, hari isano bifitaniye ku vyerekeye urukoba ku maraso Diana yari afise?
Rero nibaza yuko bifitaniye isano. Iryo sano sirindi ni ry'uko umuryango w'ubwami, nk'uko umuryango w'ubwami hano mu Bwongereza nk'uko nabivuze ari umuryango udashaka yuko hari umunyamahanga ashobora kuwinjiramwo, mugabo bakabigira mu buryo badashira habona, kuko nk'uko musanzwe mubizi muri iki gihugu ni igihugu berekana yuko umuntu wese afise uburenganzira mu bintu byinshi. Muri izo hakaba harimwo kubakana n'uwo witoreye n'ubushatse, mugabo ibyuko hari inkurikizi babishire ahabona. Aho rero novuga nko kuri Lekie Diane, nuko nawe intambamyi yagiye kugira nuko umubano wiwe na Charles utarumeze neza. Mukamuzi neza yuko imbere yuko umugani wa Charles umuhungu w'umwami kazi Elizabeth wa kabiri hano yarongoye Diane, muga yari afise ubundi bakundana imbere yaho itaje abona. Urumva rero byatumye ubwo rugo rusa n'ushaka gusambuka, kuko umwe urumva Diane yoba yagiriza Charles yuko afise ubundi bakundana, bakundanye kuva kera, hanyuma ubu bakundana kuva kera, akaba ariwe banavuye bubakana n'ubu ari kumwe. Mbwa dusubiye inyuma gato, nuko Diane nawe ikucerekeye ibintu by'uko uwo muryango w'ubwami hano udashaka umunyamahanga abwinjiramwo, nuko Diane nawe yahavuye atangura gukundana n'umwarabu wo muri Egypte, umusore yari umwarabu w'umutunzi wa hano yitwa Mohamed Al-Fayed. Urumva izo rero nibaza ko ariho Diane yatanguye kugira ingorane zikomeye z'uko kuba yarongowe n'umuganwa mukuru, umuganwa umuhungu w'umwamikazi, akubahuka akaja kushakana n'abandi bagabo inyuma y'urugo. Ibyo birashobora kuba byamuteye ingorane cyane. Hanyuma ibyo rero biri muri ibyo mvuga nti kureka umuntu wo hanze akinjira mu muryango n'ibintu batemera mu mvugo ije habona, mugabo ari ibintu batemera mu ibanga ryabo. nubu murazi neza ibyo bya Diane murazi yuko urufugwiwe gushika bamwe bavuga ati iyo bari accident abandi bakavuga ati yarishwe ibyo zose n'ibintu byibanga y'ibwami nta uzi bya ibyo
hanyuma ibi bigashobora kugira ingaruka mbi kuri uwo muryango ya no ku bihugu bitandukanye hatavuga nka Commonwealth nimba ariko aravuga ati ni kibazo c'ivangura rukoba hama ubwongereza akaba ari bwo rutwara uwo muryango ubarizwamo ibihugu bitandukanye birimo abirabure Afrika y'Epfo hehehe ivyo bishobora kugira ingaruka yahe ku bwanyoga Ile-de-France
ngoku ingaruka bitwaje neza hari ibintu cyane cyane iyo haje ibintu bijanye no ku kutagira ivangura ry'ubukoba ry'ibitsina ry'ibiki urumva ibyo n'ibintu bivugirwa nkabona bigashyirwa habona kugira abantu bose berekane yuko ariko bakwanira agateka kazi na muntu iki gihugu ni igihugu gifite imigenderanire ya kera n'ibindi bihugu kubera yatwaye ibihugu bitari bike hanyuma kandi bakagomba kugumana ibyo bihugu mu migenderanire myiza y'udandaji n'ibindi ugaca usanga rero ibiri ko biraba ubu bishobora gutuma batakaza icyizere muri ibyo bihugu ngibyo zo kwerekana yuko umwirabure yinjiye muri uwo muryango w'ubwami hano afatwa nabi cyane bikaboneka yuko ibimwe twita mu Gifaransa kuba rasiste yuko umuryango woba ukumira ubundi bwoko canke abandi ibyo birashobora gutuma bagira haba ingaruka mbi kuri kubiriko biraba ngaha uko abigira kose abigira ku mugaragaro canke mu ibanga birataba bikaje habona ku vyerekeye ingene abanyagihugu hano babona umuryango w'ubwami suko buca bavuga ati umuryango w'ubwami cyangwa tuvuge intwaro y'ubwami turayirambiwe kubera iri kugira ibitari byo ari naho yoba ari uko abanyagihugu bavuga ati no ateka ahubwo umuryango w'ubwami wacu tuwushaka gutya niko tuwushaka nk'uko nabivuze imbere y'igihe nari nababwiye yuko intwaro y'ubwami hano iracakundwa 75% ku ijana hari n'igihe birenga urumva rero ibyo nibaza yuko ku vyerekeye igihugu ukwacu nibaza yuko intwaro y'ubwami atambungenge ihari cyane mugabo ku vyerekeye imigenderanire n'ibyo bihugu bindi nk'ibyo bavuze byo muri Commonwealth n'ibyo bindi bihugu umwami kazi ahangamye ko barashobora kuvuga ati uko byinshi muri ibyo harimo ibihugu by'abirabure barashobora kuvuga ati ngo bashaka n'ahatahangamye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barashobora kuvuga ati iyo ntwaro y'ubwami akaba ari bubayanka kurusha abanyagihugu banyeneyo urumva izo rero birashobora kugira ingaruka mbi ku gihugu
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
Nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Akaino nga duche duso zira makuru ni bigani otuwa tuwa fiti ya mlika no kanya Dushimile abagi zuhara bose ngubiteguru gwevziongere wa shikire kuri mikro Marikumi na jwe dia ni nahazwe Bigani ona makuru zia shizwe hamge na Fasil Gebehu Sio mimusha wa kongira kuisanga kuri wezi tatu Akaburungu radio atrove wa akaburungu.com Mugiru mugoro wa mgeza mubanyu no muvyani